murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radijwe rya Amerika ivugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye: muri Uganda umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi arashaka kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko kubera ingengo y'imali igenerwa perezida.
Because the order does not say we should buy him clothes. We are buying him clothes of 350 million shilling, Uganda shilling, every year. Even last year, the same amount of money was provided.
Ibrahim Ssemujyumwanda, ni umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, ati kuko itegeko ritavuga ko tugomba kumugurira imyambaro kandi turayimugurira. Buri mwaka ahabwa miliyoni 350 z'amashilingi ya Uganda yo kugura imyenda, n'umwaka ushize yarayahawe. Mu Burundi, ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe byateye amakenga ko umusaruro ushobora kuba mubi, naho umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco kuri iki cyumweru yahamagariye impande zirwana muri Sudani kurambika intwaro hasi zikayoboka inzira y'amahoro. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco kuri iki cyumweru yahamagariye impande zirwana muri Sudani kurambika intwaro hasi zikayoboka inzira y'amahoro. Yagaragaje ko ababajwe n'imvururu zimaze ukwezi kurenga muri iki gihugu. Imbere y'abari bitabiriye misa mu rubuga rwa Mutagatifu Petero, Papa Francisco yavuze ko ahamagariye umuryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose ngo ushyigikire imishyikirano muri iki gihugu kugira ngo umubabaro abantu bakomeje guhura nawo uhagarare. Intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces wirwanya imaze gusenya ibitari bike. Ejo kuwa gatandatu, impande zombi zasinyanye amasezerano yo guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 7 uhereye ejo kuwa mbere. Papa Francisco yasabye abantu kutamenyera intambara, yongera gusaba ko abantu bo muri Ukraine bakomeza gutabarwa. Papa yasabye Kardinali Matteo Zuppi kuri inama y'abasenyeri b'Ubutaliyani gutangiza gahunda y'amahoro yo gufasha kurangiza intambara muri Ukraine. Ejo kuwa gatandatu, umwe mu bakora mu byerekeye diplomasi muri Vatikani yatangaje ko Zuppi ahita abonana na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano ejo zarashe ibyuka biryana mu maso ngo zitatanye abari mu myigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa, bamagana ibibazo bikomeje kugaragara muri gahunda yo kwandikisha abazatora. Abigaragambya bari barakajwe kandi n'ibiciro bikomeje kwiyongera ndetse n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, aho imitwe yitwara gisirikare n'inyeshyamba zitavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kwica abarirwa mu magana no gukura mu byaha barenga miliyoni. Abantu barenga 12 batawe muri yombi n'inzego z'umutekano imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi igitangira. Amashusho ya video yafatiwe muri iyo myigaragambyo agakwirakwizwa ku mbuga mpuzambaga yerekanye abagize inzego z'umutekano bakubita bamwe mu rubyiruko, babambuye amashati, babatera imigeri, babakubita n'ingofero z'ibyuma. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyashoboye kwemeza ayo mashusho. Gusa umuvugizi wa polisi Silvano Kasongo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko abapolisi batatu batawe muri yombi kubera guhutaza umwana wari mu myigaragambyo. Yavuze kandi ko abapolisi 27 bakomerekeye muri iyo myigaragambyo. Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu muri Congo, Albert Fabrice Puella, mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo yamaganye iyo myitwarire, asaba ko habaho iperereza ku bagize inzego z'umutekano bahutaje abigaragambya barimo n'umwana. Hateganijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Congo tariki ya 20/12 uyu mwaka. Byitezwe ko Perezida Tshisekedi azashaka manda ya kabiri, ariko hatangiye gututumba icyuka kibi mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, babushinja inenge muri gahunda zo gutanga amakarita y'itora. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye kuri iki cyumweru na Minisitiri w'Intebe w'Uyapani Fumio Kishida na Perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk-yeol. Iyi nama yabahuje uko ari batatu yabaye mu gihe bari bitabiriye inama y'abagize ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi, G7, ibereye Hiroshima mu Buyapani. Uyu muhuro kandi ugaragaye nk'ikimenyetso cy'ubucuti hagati ya Amerika n'ibi bihugu ukomeje gutera imbere. Bimwe mu byo baganiriye harimo ikibazo cy'Ubushinwa bukomeje gushaka ijambo mu gace buherereyemo no hirya no hino ku isi muri rusange, n'icya Koreya ya Ruguru ikomeje gukangisha ibya nuclear n'ibisasu bya misile. Ibibazo uko ari 2 byatumye Amerika, Ubuyapani na Koreya y'Epfo birushaho kunga ubucuti. Presidansi ya Amerika yatangaje ko bakuru b'ibihugu baganiriye ku byerekeye kongera urugero rw'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu, harimo gukurikiranira hafi no gukaza umutekano mu gace ibyo bihugu biherereyemo. Igihugu cya Mexique kirimo gukura abaturage bacyo ku mupaka wa Amerika n'undi gihana na Guatemala kubajyana kure mu rwego rwo kubabuza gukomeza kwirunda ku mupaka ibyo bihugu. Tim Harris Shimwe arakomeza.
Mu cyumweru kimwe kuva Amerika ikuye amabwiriza yari yarashyizweho kubera icyorezo cya COVID-19 kubasaba ubuhungiro ku mupaka wayo, uw'abategetsi baremeza ko umubare w'abimukira bashaka kwambuka binyuranyije n'amategeko wagabanutse ku buryo bugaragara. Leta ya Mexique yasaga nk'iyashyizweho igitutu, iragaragara nk'iyashyizemo ubushake mu kurangiza iki kibazo, aho iri kuvana abimukira ku mupaka ihana na Amerika ibajyana kure yawo. Iki gikorwa kirafatwa nk'uburyo bushobora gutuma iki kibazo cy'abimukira gitanga agahenge mu gihe runaka. Abasesenguzi ku rundi ruhande ariko bakavuga ko batizeye ko iba ari ibintu bishobora gukomeza. Ejo ku wa gatanu, Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu hano muri Amerika yatangaje ko mu cyumweru kimwe gusa havuguruwe itegeko urwego rushinzwe kugenzura imipaka ruvuga ko abimukira bagera ku 400 aribo babarurwa ku mupaka buri munsi. Uru rwego dukemeza rero ko ugereranyije n'abagera ku 10,000 babaga bahari buri munsi yari intambwe ikomeye itewe. Mu minsi ishize ubwo izi mpinduka zari zitaragerwaho, habaga hari abimukira bambuka umupaka ku buryo byari nk'ihurizo rikomeye kubahagarika. Ubuyobozi bw'amazu yabakiraga bageze muri Amerika nabwo ubwabwo buremeza ko cyari ikibazo gikomeye cyo kubona aho babashyira. Abenshi mu bimukira bari gusubizwa inyuma n'abakomoka mu bihugu bya Venezuela, Haiti, Mexique, Nicaragua na Cuba.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudusange no kuri Waishatu Radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram mudusange kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Aye mu biyaga bigari cyo here muri Uganda, umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi Ibrahim Ssemujyunganda avuga ko agiye kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko abishinja kwica itegeko nshinga. Uyu mudepite aravuga ko ingengo y'imari ya presidansi ya Uganda iciye ukubiri n'ibigenwa n'itegeko nshinga. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka ikagenda amafaranga angana n'ibihumbi 94 by'amadolari ya Amerika ku myambaro ya president. Ibi biravuga ko hakoreshwa amadolari 269 buri munsi ku myambaro y'umukuru w'igihugu. Umunyapolitiki haravuga ko perezida wa Repubulika atari umukinnyi wa filime bisaba guhinduranya imyenda buri munota. Abashyigikiye ubutegetsi muri Uganda baramaganiye umudepite bakavuga ko yazanye iki kibazo mu rwego rwo kwimenyekanisha. Barasaba ubutegetsi kumwirengagiza. Mugenzi wacu Peter Clote wo mu ishami ry'Icyongereza yavuganye na Ibrahim Ssemujyunganda.
You see, the Presidential Emoluments and Benefits Act, 1998, outlines the benefits to the president and his family.
Hari itegeko rigena ibihabwa perezida wa Repubulika n'umuryango we ryo mu 1998. Ejo narimo mbwira inteko ishinga amategeko ko kumugenera ibirenze cyangwa biri munsi y'ibivugwa n'iryo tegeko ari ukuryica. Kuko itegeko ntirivuga ko dukwiriye kumugurira imyambaro, nyamara turayimugurira ingana na $350,000 z'amashilingi ya Uganda buri mwaka. Na mu mwaka ushize hatanzwe amafaranga angana atyo. Turimo kumwemerera kugira ingoro ebyiri z'umukuru w'igihugu, kandi itegeko riteganya inzu imwe. Turimo gutanga $43 million z'amashilingi yo gukoresha mu kwakira abantu no gukoresha ibirori. Nyamara imihanda yo mu murwa mukuru yarasenyutse, kandi iyo yahawe $36 million z'amashilingi gusa. Ongeraho $130 million z'amashilingi y'impano agomba gutanga, $120 million zikoreshwa mu bikorwa by'amabanga. Ikibazo cyacu rero nuko twumva tutakwemerera perezida gukomeza kogoga mu mibereho yo muri urwo rwego mu gihe ubukene bunuma mu baturage, kandi itegeko nshinga rivuga neza ko perezida agomba gukorera no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.
Our concern was that we can't allow the president to swim in luxury at the expense of the welfare of citizens. Yet the constitution says the president must work to promote the welfare of citizens.
Are you therefore saying that the presentation of the budget as requested by the State House?
No, nuravuga ko uburyo presidency isaba ko ingengo y'imari ikorwa biciye ku biri n'itegeko nshinga.
It is because the law on the Presidential Emoluments and Benefits Act.
Nibyo kubera ko itegeko rishyiraho ibigenerwa umukuru w'igihugu ryashyizeho hakurikijwe itegeko nshinga ryemerera president ngo rimwe akoreramo akazi mu mujyi wa Kampala n'indi mu mujyi wa Entebbe rinatondagura ibyo tugomba kumuha ariko ubu turamugurira imyambaro turamuha amafaranga agenewe impano agomba gutanga turamwishyurira umuriro w'amashanyarazi uruta kure ukoreshwa na rumwe mu nganda nini cyane zicura ibyuma hano mu gihugu umuriro ukoreshwa kwa president mu rugo urutu ukoreshwa n'uruganda runini cyane amazi akoreshwa iyo mu rugo ni menshi kuruta akoreshwa na dore ibyo nibyo nabwiraga abadepite ni ibiki president akora iwe bikeneye ingengo y'imari ingana ityo
That's what I was saying, Parliament. What is it that the president does at the residence that requires this amount of funding?
Why is the opposition unable to stop this? If you said it's
a... Niba koko bibiciye ukubiri n'itegeko nshinga kuki abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kubihagarika kuko hari abavuga ko mushobora no kubitwara mu rukiko rukagira icyo rubivugaho ariko bigaragara ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntacyo babikoraho
Right now we are contemplating because I told the Parliament
ubu turimo kubitekerezaho kuko nabwiye inteko ishinga amategeko ko amafaranga agenerwa umukuru w'igihugu akwiriye gutangwa hakurikije ibigenwa n'amategeko hadakurikijwe urutonde rutangwa nawe ubwe nibukije inteko ishinga amategeko iby'itegeko riteganya ntabwo babyumvise nababwiye ko iki gihe cyose bamaze barimo gukora amakosa ry'ubwanjye maze kurega inteko ishinga amategeko mu rukiko inshuro zirenze eshatu n'ubu ndimo ndatekereza kujya mu rukiko gushaka inyandiko igaragaza ko amafaranga arimo gutangwa kwa perezida anyuranyije n'ibigenwa n'itegeko bityo akaba aciye ukubiri n'itegeko nshinga
The budget has been approved on Thursday. So what's next?
None se kw'ingengo y'imari yamaze kwemezwa bizagenda bite?
It doesn't matter. I mean, when Parliament amended the Constitution...
Ntacyo bitwaye. Inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yongera abadepite imyaka ibiri kuri manda yari iteganyijwe. Nagiye mu rukiko kubiregera. Urukiko rwemeza ko kubongerera imyaka ibiri kuri manda yari iteganyijwe biciye ukubiri n'itegeko nshinga. Ntacyo bitwaye. Kuko ingengo y'imari muri Uganda ni itegeko icyo nzaba ndegera rero mu minsi iri imbere nuko inteko ishinga amategeko yemeje itegeko riciye ukubiri n'itegeko nshinga n'andi mategeko mu gihugu Ibrahim Semuju Nganda umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Igisirikare cy'u Burundi FNDB kirashinja televiziyo y'u Rwanda gutanga amakuru atari yo ku bikorwa by'ingabo z'u Burundi ziri mu mutwe w'iza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Congo. Colonel Floribert Biyerekeye uvugira ingabo z'u Burundi yabishingiye ku kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda ku wa 14 z'uku kwezi aho umwe mu batumirwa yavuze ko abasirikare b'u Burundi baha intwaro inyeshyamba ziri mu mutwe wa FDLR na Mai Mai aho muri Congo. Eloge Willy Kaneza.
Mu kiganiro yahamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Colonel Floribert Biyereke umuvugizi wa FDNB igisirikare cy'u Burundi yavuze ko abasirikare b'Abarundi bari mu buseruko bwa Congo mu ntara za Kivu y'umanuko n'uburaruko bariko bakora bisunze amategeko bahawe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'igihugu cyabakiriye yavuze ko muri Kivu y'epfo ingabo z'u Burundi zikoranye n'iza Congo ziko zikora ibikora inka hakaba hari imihari y'inyeshyamba imaze kwemera gushibirwanisho hasi mu gihe yindi harimo y'Abarundi ihafite irindiro yiko irashwiragizwa yatangaje ko naho ingabo z'u Burundi zikora bigashimwa hari abaguma bazicyoza babicishije kuri televiziyo y'u Rwanda nk'urugero yavuze ko atabasirikare b'Abarundi bakorana n'imirwi y'inyeshyamba nk'uko icyo kinyamakuru ca Leta y'u Rwanda cyabivuze Colonel Floribert Biyereke
birababaje kumva abantu bamwe bamwe bafise intumbero yo guhuvya abantu babicishije kumbonesha kure y'u Rwanda RTV bifatira mu gahanga ingabo z'abarundi zikorera muri Kivu ya ruguru mu kuvuga ko zicuditse n'imigwi yitwaje ibigwanisho ko bayigisha kugwana bakabaha mbere n'ibigwanisho ibyo binyoma bashikirije ni igituzi kikomeye ku basirikare b'abarundi bisanzwe bizwi ko aho barungitswe hose barangura neza ibikogwa bashinzwe. Ugwego gukwivuna basi ku Burundi turabeshuje kwivuya inyuma ayo majambo mabi atawuzi ico agamije.
Ijo vyagije avuga vyashikirijwe numwe mu batumire b'ikiganiro co kuwa 14 ku kwezi caciye kuri televiziyo y'u Rwanda. Chaichele kekibazo chumute kano muke mwuseruko buga Kongo. Ijuja Amerika jaronse agache vzavu giwemo kandi nubu yobozi bugicho kinyama kuru burabze emeza.
Ariko nabaji muri kivu ya majaru guru. Badiplo inze muri teritwari ya masisi. Kuva ahitu kikaruwa ukajendu kajiri mweso. Na uyu yumusi ibigwi wafiti. Nugutoza FDLR nyatura. Nuku wahimua. Nuku kora nanabu.
Ingawozu Burundi.
Niyo mambu presida Chisekedi ya vuzi gabarone ngo. Habwe byo mvuga ngere ngabo z'u Burundi nyamara izo ngabo z'u Burundi ziri muri East African Region
of Force. Rujya America ryashimye kumenya icyo ubuyobozi bw'ikigo cy'itangazo makuru rya leta mu Rwanda bivuga ko amaze gyakura asasi imwe y'umuyobozi mukuru w'ico kigo kizwi mu mpunyapunyo y'icongereza nka RBA. Ntabwo ari gitekerezo cha leta y'u Rwanda canke RBA, ni gitekerezo c'umuntu giti ciwe kandi yabivuze nk'umuntu yigenga. Ivyo yavuze ntibisiguye ko bishigikiwe na leta y'u Rwanda canke RBA, ahubwo yatanze igitekerezo nk'undi mutumire wese ashikiriza ico yiyumvira. Niko bwana Simwe yatubwiye muri make ku murongo wa telefone. Colonel Biyereke yavugira igisirikare cy'u Burundi yatatse ingabo z'u Burundi mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu. Uburundi bufite batayo zitatu mu burasirazuba bwa Kongo, zibiri ziri muri Kivu y'Amajepfo, imwe iharurwa mu ngabo za EAC mu gihindi ikora hisunzwe amasezerano hagati y'Uburundi na Kongo. Iya gatatu iri muri Kivu ya ruguru, mbere umucumwe wayo wafashe inzira y'ibarabara utizwa muhora n'u Rwanda kugira uhagere nk'uko Colonel Biyereke yabivuze. Abasirikare b'Abarundi baragirijwe akatari gake n'amashirahamwe hanyu hagati y'akazi na muntu uko bahohotera abanyagihugu bakanaherekezwa n'abagize urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mbonera kure muri Kivu y'Epfo imbere y'itariki ya 15 kwa 8 umwaka uheze imbere y'uko batangura kwinjira ku butaka bwa Kongo ku mugaragaro. Ariko muri Kivu ya ruguru nta muntu ucanka ishirahamwe yari bwa bidogere. Mbere na Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU mu ntango z'ukwezi yari yashimagije ibikorwa by'abasirikare b'Abarundi mu gihe yari mu nama ivuga ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu seruko bwa Kongo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ibi byagirije bije kandi nyuma yaho imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda iviriyemo gatosi inyuma y'imyaka irenga indwi y'ibyo bihugu bibiri byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika birabana y'ingwe. Burundi bwiyunze n'u Rwanda mu gihe imigenderanire ikomeje gutituka hagati ya Kongo n'ico gihugu. Leta ya Kongo yagiriza u Rwanda kuba rushikiye umuhari wa M23 wasubiye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 ukifatira uturere twinshi muri Kivu ya ruguru. Intandaro yo kurungikwa yo kw'ingabo za EAC hamaze kuba amasezerano yo guhagarika intambara. Izo nyeshamba zigizwe n'abatutsi b'abakongomani zigahebera ibirindiro vyazo ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibihugu by'u Burundi, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo nivyo kugera ubufise abasirikare mu ngabo za EAC mu buseruko bwa Kongo. Tanzania ifise yo bari mu murwi w'abasirikare imbangukira gutabara muri MONUSCO mu ngabo za ONU mu gihe u Rwanda rwakuyeyo intwaza ngabo rwari rufise yo gusa kubera kutumvikana na Kongo. Ariko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania mu ntango z'ukwa kabiri mu nama yabereye Bujumbura bemeye ku bihugu byabo bizotanga inkunga y'amafaranga kuri izi ngabo za EAC. Ivyo Perezida Felix Tshisekedi yatigeze yanka naho yagirije mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ko ari we yateze ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bw'ico gihugu kinini cyane cyo muri Afrika yo hagati. Eroje ulika neza ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Samaki pale.
Samaki sa kusai kweli.
Jambo mere, uko na samaki?
Kumushoferi, ariko shofe, uragenda uhagara hantu hose ari kubera mafi gusa. Ahubwo sora yakura.
Vraiment sa mani merci. Mais eh, mina ona mwenye mina zoya uzie. Oh la la.
Heureusement kwa pa mama. Be quiet sasa. Nikiwazo kunene masamaki zangu za kawaida.
Ndaya kure. Nana ayu muti wobona. Sasa, lakini kauka o nini? Esiku najua kama nilizinguruka. Deep, izo ni hote hapa kufrontere kote na hapa zinguruka. Nisha kosa tafasi kuko samaki.
Uracha zunguruka, ni mbuba ndanyu zunguruka. Kandi ni witeze kuzibon. Mbega shao, buba chane tuzo tangula kubaza anyango. Mbega, ngu haki ya ngu hikuwa jifi, ngu jari limeze kutengo.
Banduku.
Leka kungura mungobu.
Kulikuwa nini?
Sizamu, sisi zimu humuro. Zira atu shinga nukutugirila na wibusa. Nukutukichishinzara, murikado kareeri.
Nini? Unasema mafisi mayene ya muhumu ronjo ilikie kakula masamaki zote
tikumbuka banya muhumu robaje abantu bishima bikakaza uranze kibi cha
uvuze ngo kimata ibyo bintu uvugura bizi koko ibyo bintu nabo bihuriye n'ukuri rwose
witonde wa mugabo usubira ntukirindira imwe gusa urabinge ntama yambako
aha mina elewa sasa unajua jwani ni watu wa muhumu roba likamata hii decision nijua kujivanje juu watu ya rusangi walifungaka biashara bingi yake ndio ba muhumu roba kataji vanje
cha ibyo bintu buze sivyo na gato
twese
turazi neza yuko arabanyabugo buga imipaka kugira ngo ubucuruzi bubandanye abanyabugo n'abantu bibijuju bibaze gukata igiti ugihagaze ko
ese uko nagisigiye soko nongeye aho nasaba kama ni kwapa
none uri ngaho bibaze ngo ndagutiye barakubeshe
mvuga
gusa yuko barabije nuko mvuze ukuri mwebwe abanyabugo n'abanyamuhumu mwese mwikunda
unasema nini
murikunda
tuseme kwanza nye batya rusangi benye mulenda bloke ma hakuna take ko kinengea kichuruza hata kimoya nyie ndio ba egoiste ona kwa sababu hata unashona monyoko na sema acha kunishota kidole
huko wewe msubiri
simu nene
baba borera
mumatinga nacho ndabiti
na he usinilete
mwebe murabona bipfuye ko twaje duhora koko dushwana no kukano gatoya koko igihe cyo gushira mu gaciro kirageze mwa bantu
uri kuvuga iki weho ko uri kumwe nabo mwese muri bamwe muri kunda nta kindi atari gushaka kutugirira nabi ngo ngo abanyarusanga twicwe n'inzara ariko mubiki imbuto mbiki mbere
ngo mvuki mata wabiki mbeba no twebwe twabikirira ngwe noneho byagenda gute
nyie mutaweka bindi bate munasema na shit babugo tunaweka imbo sasa
ibyo bintu uri kuvuga wahagara ku maguru yawe kuko ukabyemeza
neza cyane no byemeza are mwese ni mumva impande muri twara gatwe muragahurana ntuze
mwabanwe mwateza amatwi nkababwira kuko ko nge ndumurobye ibyo ngiye kubabwira mbizi koko
Ageni
ni usana bomureba no rushundo rasunguru ndarufite n'ubu ngubu mvuye mu kiyaga ntabwo bahagaritse ubucuruzi bw'amafi ahubwo babaye bahagaritse uburobyi yaba barobyi biusangi yaba bamuhumuro yaba babugo twese byatugiza ingaruka
none mwari ko mwiyumvira iki kugira ngo mufate ico cemezo ntimwiyumviriye ababeshejweho n'uburobyi none twese twatuguze amafi dukuye he n'imbuburobyi bwahagaze
madame niko pamana we twambiye sababu
twaturi yanze se uburobyi bwahagaze kugira ngo umusaro w'amafi wiyongere mu gihe kiri imbere twari kuzagira kibazo cy'amafi kuko ndutwana twose batubaga ugasanga mu isoko turuzuye none samafi niyongera ntabwo ari inyungu kuri twese duturi mu paka mwabantu murumva zo kugira ngo dukomeze twitane ba mwana tudakwiye kwakira cyo nakemeza kuko twese kidufitiye akamaro
n'injo mana ni kwani na kyo sa samaki mino nabana nipatiye ku mandugu guma bitu bakidogido ku masambaza bina juriza
ku kwako ya rwose mu isoko asanga gaturi mu pe
sasa jwani ni sasa bale benirwa na uziya ba bakliye bangwa kunyambia karezo
nukure henda kurahi mu bantu ducuruzanye nta numwe yarafisi ayi makuru nibwo mucuju bwa mbere kutagira amakuru nyayi nkubi yo dutangura kugwana dutana ku imyikomo duhana ingumu n'amakoto
ubwo sasa sibyo mwari mutangiye sahubwo
abakiriya banje bose bacha bamba ko kubera ntangwe kugwanira mu ibarabare
Enjoy
it, Mama. Nani? Mama, eh. Combo Taxi, igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatatu na buri cyumweru guhera saa 12 na 20 z'umugoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Inzi bo mu ntara ya Makamba baravuga ko umusaruro utazaba mwiza imvura nyinshi yatumye imyaka cyane cyane ibishyimbo n'imboga bitera neza abahanga mu byerekeye ubuhinzi barasaba abahinzi gushoka ibishanga kugira ngo hatazavuka ikibazo cy'inzara inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye
ushite mu mirima y'ibiharage imwe mu ntara ya Makamba usanga no kubagagwa itabagawe bene yo bihebuye kare kwa tamwimbu izobaha bahitamwe kuyirekera mu ishamba yindi nayo usanga ibiharage byabaye birebire ariko atamikerera myinshi bifise hari n'iyindi mirima icikiriwe yari fisi ishugwe ariko imvura icicika itarazana imikerera mu misozi ya Muresi na Siza i Makamba bakunze kurima imboga usanga naho nyene bihebuye ye. Rengarenga amashuni nore byara nyite kubera imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa ntwarane na ndamukiza. Umuntu yo hava yibaza ko ari ugutituka kwisi ariko byavuye ahanini ku mvura yaguye ari nyinshi bituma ibyankenerwa by'igitegwa bimanuka mu kuzimu kure aho imizi idashika ngo ivome igaburira igitegwa. Kubari umuceri nabo abateye kare imvura nyinshi yatumye umuceri ugwa hasi kandi weze. Abateye batevye nabo muri ruhuhuma imvura icitse umuceri uyangitse kandi arico gihe warukeneye amazi menshi. Uyu ni barenga yabo Silvia umurimyi w'irengarenga.
Irengarenga nazo nyene zaratumwe n'imvura nyinshi zica zirabenja kome buzapfuye ntacyo nzeramwo.
Ndayisaba Meri wo mu Kayogoro ka Mabanda yarimye ibiharage birembegwa.
Ikicanye n'ibiharage nacyo urazi imvura ibaye nyinshi biraguruka ibiharage biraguruka kandi turiko turabibona imyimbu no mwaka ntigenda neza ariko nk'ibiharage hamwe barotorora handi naho ntibatorore urabona ufise nk'ibivi bine bivi bitatu ntuterera rimwe hari ikivi gihomba n'ikindi cunguka.
Eka nabarimye ibiharage by'ibirundi icizere cyo kwimbura sikirenga. Ndikumana Mose wo kumutumba wa Makamba.
Kubera urabona nk'abantu twoba batebya biharage by'ikirundi by'ibirundi by'ibirundi navyo ntibikeneye imvura nyinshi ariko rero nka imvura yabaye nyinshi ibiharage byatangura gupfa.
Kubijanye n'igitegwa cy'umuceri kirema mu mwonga naho nyene abarimye ntibizeye kwimbura. Ndayisaba Meri.
Umuceri imvura yabaye nke amazi yabaye make urabona nk'imiserege yarasivye amazi rero ntiyaba yagishika neza muri ya maparasera nico gituma rero imiceri no mwaka nta mwimbi w'umuceri.
Barenga yabo Silvia abona ko ubuzima butagiye koroha.
Ko ndabibona kubera iyo mirima ipfuye kandi ariho narinze uburaro n'uburamuko nta kundi mbona ta kintu inzara gusa niyo izotuma yiyongera kubera iyo mwimbo ipfuye kubera imvura nyinshi.
Uwo mwiheburo awusangiye na Munezero Telesforo umuhinga bijanye n'uburimyi.
Abantu bari bicyukiye kurima gose ariko urabona yuko ariko barahangana n'ibihe bitoroshe bisigura yuko kumbure kubera imvura yamaze iminsi igwa ubiravye no mundi bihagi ibyari byetse biriko birabora ibyari bitari bwere navyo bigira kumbure bicikirirwa na kwimvura igiye henshi kumbure ibiharage bikirishugwe isigura yuko zaba dusanga taronse umwimbo kwiye.
Ibyo byose rero Ndikumana Mose abyagiriza imvura yaguye nabi.
Imvura y'umwaka yari yatanguye igwa neza bona umwimbo umeze neza ariko umunyumanyuma muri aya mezi abiri y'inyuma imvura yabaye nyinshi kandi umwimbo tubona urononekara.
Ariko rero si bitegwa byose bitazotanga umwimbo mwiza. Umuhinga mu by'uburimyi Telesforo Munezero.
Iyi mvura yabaye nyinshi hari ibindi biterwa tuvyamira mu kuzimu dufate nk'imyumbati amateke ibitoki n'umuceri byatumye kumbure navyo nyene kumbure umwimbu uzogwira nako vyovyo birakunda amazi menshi cyane.
Uwo muhinga ati abarimyi barime muci kugira ngo bazoronke ibiharage.
Icokorwa nuko abarimyi abenegihugu muri isezo igira gatatu yimirije bo kwijukira kurima mu mwonga bakarima ibiharage ibigori ndirengarenga intore n'ibindi kumbure bidasaba imvura.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka gutegeka abarundi ko muri rinoci umuryango wose wori ma ukavomera umurimo ungana na metero 20 kuri 10 kumutumba mu ntumbero zo kugwiza umwimbu.
Muci umuntu wese ategereza kugira umurima muhira atari mu mwonga muhira basa karima kangana ni metero 20 ku 10 gusa nibishoboka. Amatafari yo ntimwirwa muravoma amazi yo gufata amatafari ngo nani bakuvoma amazi yo kuvomera utuboga arya meza atatu tumara twicaye ngo ni muci agira utegereza kuyariha
ari kumuturama n'ugukingira ibidukikije.
Ikindi nacyo gikwiye gukogwa abantu ari ikintu turiko turafata minenegwe ni kinavuze kiri hindagurika ry'ibirere n'ugutera ibiti byinshi kugira ngo kumbure aya magaze ya effet de serre l'aero CO2 aero metane n'ibindi bituma kumbure biduga mu kirere byonyowe n'amababi y'ibiti bigatuma kumbure rihindagurika ry'ibirere imvura igwa neza kandi ikagwira ku gihe.
gushikubu ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biracari hejuru nubwo haheze amezi atatu bimbuye ibigori ikiro kigeze ku 2600 ico biharage kigugu 3200 canke 3400 umuceri uracari ku 3800 ugugwa make na ikiro cifu y'imyumbati kiracagugwa 2800 bamwe mu babidandaza babona ko ibiciro by'ibifungurwa bizobandanya biduga kubera umwimbu utabaye mwiza
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe.